ili ni zvuđa Amerika. Isuja Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda minsi yose i Washington DC. Turabaramukije shuti muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 22 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018 kuri mikoro muri 10 nange Fidel Nyonga.
Hariho abanyepolitike badashaka ko societe civile amashirahamwe yigenga abafasoni bo barabira ku isahani. Mwomenye yuko amashirahamwe yigenga abayagwanya babona ko menga rafite ibyo babuza.
Uyu ni Gabriel Rufyiri ayoboye ishyirahamwe Oricome ryishinze kugwanya iriturire n'isesagurwa ry'itunga ry'igihugu mu Burundi, avuga ku ruhara rw'amashirahamwe yigenga mu biganiro bihuza Abarundi. Turavuga no ku kibazo cyo gusaza kw'ishure gisumbuye rifite uburaro Perezida Mekiro Ndadaye yasigiye intara ya Kirundo, no ku kibazo c'abakobwa bakiri bato baterwa inda n'abagabo mbere n'abasore hama bakanga kwiyandikisha ko abo bana bavutse mu Rwanda. Turabafitiye n'amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini. Yamara, reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, ubwire amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Baramutse Fidele, turahera mu biyaga bigari nyene. Abarwanyi b'umuhari witwaje ibirwanisho ADF barishe abanyagihugu 15 bongera baranyuruza abana barenga 10 mu gitero cyabereye mu gice cyo hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihitiyemo ikiza cya Ebola. Ibyo bikaba byashikirijwe n'igisirikare cya Kongo ku munsi w'Imana ejo. Icyo gitero cyabaye mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu wemese ryari rikiri mu bikorwa byo kurwanya bwa nyuma ikiza cya Ebola. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus aranegura icyo gitero mu gihe uwo mutegetsi nawe wa OMS muri iyo ntara avuga ko batazi kiringo ibikorwa barimwo byo kurwanya Ebola kizomara kubw'ibyo bitero. Muhari w'abarwanyi ubutegetsi bwa leta ya Uganda wo mu murwi Allied Democratic Forces ADF mu funyafunyo niwe wateye ibirindiro by'abasirikare ba Congo no mu cungararo y'intara ya Beni ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana, nkuko byashikirijwe na Kapitene Mark Hazukai Monga wo mu nteko za Monisco. Icyo gitero cyo mu ijoro cyabaye inyuma y'aho abakozi babiri bo mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'abasirikare b'igihugu biciwe n'uwundi muhari w'aba mayimayi witwaje ibirwanisho. Ubaye ubwa mbere abo bakozi bishwe muri iki gihe barimwo cyo kurwanya ikiza cya Ebola. Igihugu cya Arabia Saudite nacyo kimenyesha ko cyakoze ikosha rinini kandi rikomeye mu kwica umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi mu nyubakwa ya konsira y'icyo gihugu iri i Istanbul ku murwa mukuru wa Turukiya, kandi kiremeza ko ababikoze bazobyishura. Mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yo ngaha muri Leta Zunze Amerika, umushikiranganji wa Arabia Saudite ajejwe imigenderanire n'andi makungu Adel Al Jubeir yatangaje ijo ku Imana ko abakozi b'icyo gihugu bamwishe ubarongoye atabizi kandi ko ari igikorwa cy'ubunyamaswa. Umushikiranganji yarahugije umuryango wa Khashoggi ariko nta makuru y'ingene yishwe n'ikiziga ciwe aho coba kiri nimba kandi n'umuhungu w'umwami Mohammed bin Salman yarabigizemwo uruhara. Muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ashikiriza ko twigoro twose turiko turakorwa kugira bahagarike isinzi ry'abimukira bava muri Honduras berekeza muri Amerika. Abo bimukira batanguye urugendo mu ndwi iheze muri Honduras bahagaritswe n'abategetsi ba Mexique ku cicaro ku kiraro murambabarira kiri ku rubibe icyo gihugu gihana na Guatemala, ariko benshi bahisemwo gukorokera mu mazi babona kujabuka urubibe. Perezida Trump hamwe na umugambwe wa Republican bagize iki kibazo cy'abimukira ikintu gikomeye cyane mu matora y'abashinga amateka iyo mu kwezi kuza. Bagiriza abademokrati kugururira imbibe abicanyi hamwe n'abinjiza ibiyarura mutwe muri Leta Zunze Amerika. Umuryango utabara imbabare ku isi ariwo Croix Rouge watangaje ku munsi wa gatandatu ko benshi muri bo uriko urafasha abenshi ari abagore hamwe n'abana, kandi ko bakenya amazi babangamiwe n'indwara zo mu nda hamwe n'ibikomere byo mu maguru kubwo kugira ingendo ndende. tukivuga kuri ico kibazo nyene igisata cy'ishiramwe mpuzamakungu ni cita ku magara y'abantu wa HCR cyashikirije ku butungane bwa leta z'umwe za Amerika tacu buri ko burafasha kuri ico kibazo cyayo mukira kubwa HCR abantu bahunga ubwicanyi no gutotezwa mu bihugu byabo barafise uburenganzira bwo gukingirwa n'amakungu. HCR ivuga ko kureka abimukira ibihumbi bava muri Honduras bagashika ku rubiye rwa leta z'umwe za Amerika bitaze wabyoroshye, ariko umuvugizi wa HCR Shari Yagzibi avuga ko kugarura rubibe atari nyishu bizobangamira kuruta abahunga ubwicanyi mu bihugu byabo. Yasiri avuga kandi ko HCR bandanya ikora na leta z'umwe za Amerika kugira babone by'ukuri ko ico gihugu gikora cisunza amategeko mpuzamakungu. Amakuru yarabandanya, abantu bashika kuri 18 barafuye nyuma yaho gari ya moshe barimwo itereye barabara iratembagara muri Taiwan harejo ku munsi w'Imana. Nisanganya riteye ubwoba ribaye araheze imyaka irenga 25. Abategetsi bajejwe kunguruza abantu na gari ya moshi muri ico gihugu batangaje ko abantu 366 aribo bari muri iyo gari ya moshi ariko ija mu gisagara ca Taitung mu bumanuko bw'ico gihugu. Imvo nyamukuru y'iryo sanganya iracatohozwa kandi abategetsi ntibaremeza ko hari abo abagikomeye bagotewe mu vyuma vyo gari ya moshi. Iryo sanganya rya gari ya moshi ryabaye ribi cyane kuva mu mwaka w'1991 igihe abantu 30 bapfa abandi 122 barakomereka.
Murakoze ababizi ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere kuyerekeye Burundi aho amashyirahamwe yigenga yashikirije ibiro by'umuhuza mu matati y'u Burundi Benjamin Kapa ukugenda agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi. Bamubwiye ko indyane za politike zatumye abantu benshi bicwa abandi baranyuruzwa abandi barapfungwa hakiyongera ko abahunze igihugu hamwe rero n'ubutunzi bwasubiye inyuma. Bamusabye gushiramwo ishaka mu gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi kugira ibintu bisubire mu buryo. Umumenyesha makuru wacu Pierre Cave niyo nkuru yadukurikiraniye inkuru ari Arusha.
Abagize amashyirahamwe yigenga adahanira inyungu za politike, abakenyezi, ugwaruka, abaserukira amashengero n'ibimenyesha makuru bitabye ubutumire bw'umuhuza matate y'abarundi n'abantu 12 bitoreye Musenyeri Simone Ntamwana kugira ngo abe ari wababera umuhuza no mworosha bikogwa akanaserukira uwo mugwi. Musenyeri Ntamwana atwara diyoseze ya Gitega yaserukiye ishengero Katolika. Ibiro vyo muhuza byabasabye guterera ivyumviro kugira ngo amatora ategugwe neza hatitawe ku mwaka yotegurirwamwo uwo ari wo. Nabo mu vyo bashize habona harimo ingene ibintu byifashe mu Burundi kuva ku ihonyango ry'agateka kazi na muntu gushika ku butunzi bwasubiye inyuma. Faustin Ndikumana yaje ava mu Burundi atwara ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama.
Ibibazo vya politiki imigambi ikikora gute mbega irashika ku rubuga bwije mu matora mbega ishobora kuronka uburyo gute bwa kampanyi ivyo vyose bijanye n'ingene demokrasi n'imigambi biriko birakora kugira ibyo bimato ugasanga vyagarutse. Mwene sho gushikira ibimenyesha makuru n'ibiki hacaza n'ikibazo kivuga kiti mbega ibijanye n'umutekano byifashe gute ibyo kugira abantu banyuruzwa abantu bapfa byuhagarara gute kuko birashobora kuba n'intambamyi muri ibyo umutekano umutekano w'amatora cyangwa n'ibiki kanora nk'ivyimpunzi n'umutekano hagacasura kagaruka rero ibindi bijanye n'amatora bwite mbega amatora bwite kugira amategeko meza yomera gute ubuserivasi byomenya gute ibyamase ni byose bica biza twagize tubivuze kugira tugire tubitereye n'ikindi kibazo gica kiza ca kane n'ikibazo cy'ubutunzi nyine n'imibano ko kibonye karuka kati abarundi bamerewe nabi abana bashunje batiga amashuri yasubiye inyuma indero iki ubukene bwiyongereye
yamara nabo biruko. Harabandi babona ko kuva mu mwaka w'2016 hari intambwe itari nto yatewe na impinga ikiri ndende. Umwe muri bo avuga cane cane umutekano mu gihugu ibyizwa shingiro ryatowe ku bwinshi umugwi ushenze gutegura amatora wagiyeho hame n'impunzi zibandanya guhunguka agafata ishirahamwe gita impunzi HCR nk'icabona. Abo bitavye ibikorwa yarusha bashikirije n'amakenga bafise kubona umuhuza atabatumiye ngo bazoze kuraba ingene abanya politike baganira bashikirije umuhuza ugwandiko rusaba ko boba bahari nk'ivyabona vy'amasezerano ashobora gucikwa ko nishegwa mu ngiro ryayo. Gabriel Rufyira atware Oricome uwo mugwi wamugize nk'umuvugizi.
Hariho abanyepolitike badashaka ko societe civile amashirahamwe yigenga abapfasoni bo barabira ku isahani. Nibyo nabisigurika kuko mwomenye yuko amashirahamwe yigenga ari mu mashirahamwe yakozwe ko n'ibibazo byabaye kuva mu 2015 kubera ari icwi ry'abanyagihugu abayagwanya babona ko umenga arafise ibyo babuza. Ikigira kabiri, amashirahamwe arafise intererano ikomeye cyane atanga mu biganiro. Ikigira gatatu nuko amashirahamwe agomba kubicabona ibyo twita témoin kugira ngo akurikirane neza abantu bazaba basinyiraniye ibintu ngene uzoba bitabishize mu ngiro twegenda tuvuge tuti wewe urahemuse ntumukiye abarundi wari wemeye ibi. Kane nuko amashirahamwe agomba kuja mu bakurikirana ibizoba byashizwemo ibizoba byashizweko ruswi vidura meza na application kira noneho icya gatano turabarundi bakurikirana igihugu cyacu z'igihugu cyacu. Ibyo ni ibintu bine bihambaye cyane bituma amashirahamwe agomba kuba hari.
Ibyo biganiro nyezina basaba kuzogiramwo uruhara nibihariwe abanyepolitike bizoba kongwiza ku vitariki 2024 kuri uyu wa mungu ari nawo munsi wa nyuma uwo mugwi wifatanije n'abarundi mu kwibuka imyaka 2025 iheze incungu ya demokarasi wahoze ari umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior agandaguwe. Mu nkuka y'imisa yasomwe na Musenyeri Ntamwana abatware b'igihugu basabwe kugira urukundo kwicisha bugufi gutunganya neza igihugu no gushira imbere inyungu z'igihugu aho gushira imbere inyungu zabo. Pye Clave ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuyindi inkuru yerekeye Burundi, Perezida Melchior Ndadaye yarasize izina mu ntara ya Kirundo muko baronse ishure ryisumbuye rifise uburaro. Yamara inyuma y'imyaka 2022 ritanguye ubu rifise ikibazo cyo gusaza. Ubuyobozi bw'iryo shure busaba gufashwa kugira risanugwe. Ibindi kuri inkuru turabishyikizwa na mgenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ku rutonde rw'amashure yisumbuye ari mu Burundi, ishure ryisumbuye rifise uburaro rya Kirundo rizwi ku izina rya Lycée Kirundo. Yamara abenshi mu ntara ya Kirundo ndetse n'abandi barizi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu barizi cyane ku izina rya Lycée Ndadaye. Si izina leta yatangaje icese ko gitirirwa iryo shure, ariko riguma rishaka gufata cyane iryo somero. Umuyobozi w'iryo shure Nkiza Bahizi Siriac avuga ko iryo zina benshi bitirira iryo shure rifite kahise gisangisha.
Abenshi barize ku izina rya Lycée Ndadaye kuko ku muzo w'umuhisi Ndadaye Melchior umukuru w'igihugu wa mbere yaratowe biciye mu ntara rusange nayo yashyigiye icyemezo cy'uko umugambi wa rusange watekanije wo kubaka agasho muri iyi ntara ya Kirundo wahindurwa noneho bakagira umugambi wo kubaka ishuri nk'uko we yabyiyumvira. Avuga ati muri iyi ntara turabye ubukene bw'amashuri tukarahana n'urugero abanyagihugu ariko bariga ko icyoza imbere isagasho ntabwo twashyira imbere ishuri. Nayo yaca yemerera rero abanyagihugu ko igihe umugambi wiwe wose waramuka utsinze yashashira mu ngero icyo cyiyumviro cy'iyo.
Icyiyumviro cya Perezida Melchior Ndadaye cyo guhindura ibuhero mu ishure ntishashotse gikunda kubera yaciye agandagugwa ku bukene bw'amashuri yari mu ntara ya Kirundo. Abajejwe intwaro baciye bajya mu rugamba rwo kwishyuza leta ishure riboneka hakiye imyaka itatu. Jambo skongira guhiga yari umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intera ya Kirundo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu ishuri ritangu
kubera ko twari tuzi yuko iryo jambo rikomeye cyane perezida Melchior Ndadaye yari yavuze indongozi zo mu ntwaro twashiye tuboneraho kugira ngo dusubire kubaza icyo kibazo yuko iryo shuri koko ubuhinduro rikabamo ishuri iryo shuri ryari rikenewe kubera mu mashuri yisumbuye afite indaro icyo gihe mu Kirundo yari amashuri abiri yonyine yari lise pedagogike kuvuga ishuri ry'inderabigisha rya Mukenke n'ishuri ry'inderabigisha ry'Ikanyinya ari Kanyinya bari abakobwa gusa icyo gihe nta shuri ryamurira kuja muri kaminuza ryariho
leta imaze gukomorera intara ya Kirundo iryo shure haci hakurikira ibikorwa byo kurihindura ibikorwa byabandanye abanyeshuri biga umwe mu batanguranye n'iryo shure avuga ko inyubako barimo icyo gihe ataho zari zitaniye n'ibohevu
ari fekitwara hatwafungurira amadirisha yari ahari aho twe twigira muri 3e metre moderne mbese n'ahandi gushika muri premiere urabona yuko ari nka prise kuko nta madirisha yari ahari ayo bace nayo yari hejuru kure ku buryo tushobora kuri mu ishuri ngo ubone hanze ucije midi
ati ku byo perezida Ndadaye yakoreye intara ya Kirundo iryo shuri ryari rikwiye kumwikirirwa rikajya ko n'ikibutsa
utagize amahirwe ngo bakoreye mu yindi ntara nk'ingozi kuri Don Bosco cyangwa ku iseminari y'Imuyinga nta mahirwe waronka yo kugira ngo ushobore kwiga imanite generale mu Rwanda hanye kuri kaminuza cyo mbona ta mahirwe nari kuronka yo kubana kugira ngo kaminuza birakwiye cyane ko bari mwitira cyane no mu nyandiko ndetse bakahashira n'icibutso je uko ndabibona icerekana umuhisi na Demirikiwe kuko niko kinini yakoze cyane ku ntara ya Kirundo
ni igikorwa kinini umuhisi perezida Ndada yakoreye intara ya Kirundo nkuko byemezwa kandi n'umuyobozi w'iryo shuri mu myaka 2022 iryo shuri rimaze siriya kenkeza abahizi ya Rirongo yavuga ko hamaze gusha abanyeshuri barenga ibihumbi bine rikaba rimaze gutanga impapuro z'imitsindo igihumbi n'amajana atanu n'icyenda inyuma y'iyo myaka yose rimaze riramurira igihugu iryo shuri rirafise ingorane zitari sije yake nkeza abahizi
bisi cyubunganira abashobora gufata inkingo kwiyumvira ku buryo ishuri nk'iri risanzwe riri mu mashuri make abana biga barara tufatwa mu mugongo kuko mu bizi mwabibonye inyubako zisa n'izishaje aho abanyeshuri barara cyangwa bafungurira ahantu harakenewe gusanurwa icyo kimwe n'aho basanzwe bikora ko haba mu byo kwitunganya utuzi twa gasugumwe ishuri nyine ritagira kuratire ni kuri biragorana n'aho abariro muri bo kwitanga gute ntihabura agahazi
tubibutse ko perezida Melchior Ndadaye azokwibukwa kuri uyu wa mbere nk'incungu ya demokarasi mu Burundi azoba ariko yibukwa ku nshuro ya 2025 inyuma yaho agandaguriwe hamwe na bamwe mu bari bagize leta yiwe hari kuwa 2021 ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke mu burengero bw'igihugu havugwa ikibazo c'abakobwa bakiri bato baterwa inda n'abagabo mbere n'abasore hanyuma bakanga kwiyandikisha ko abo bana bavutse. Inzego z'ubutegetsi zivuga ko icyo kibazo cahagurukiwe. Inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Nari umunyeshuri narigaga kundara n'umusore birangira nteye inda ahita akacaho aragenda ajya kwihisha nanjye nyine nguma mu rugo ndabyakira ndaniyakira nyuma yaho nza kubibwira ababyeyi barabyakira babona ko ari nta kundi babigenze.
Iyo ni ishusho y'uko bigendekera aba bana b'abakobwa baterwa inda bakiri mu kigero cy'ubwangavu uretse uyu wayitewe n'umusore hirya no hino mu Rwanda. Iki kibazo kirimo gufata indi ntera ku buryo bamwe muri abo basambanywa bagaterwa inda n'abagabo bakuze bafite ingo. abo bana nyuma yo kubyara imburagihe bahura n'ingorane zo kurera abana bonyine nta bundi bufasha na cyane ko benshi bava mu miryango ikennye. Aba ni bamwe mu byo byabayeho baganiriye n'Ijwi rya Amerika mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nko mu bijyanye n'imyigire y'umwana, umwana ni twebwe arushya twenyine. Mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, umwana ni twebwe arushya twenyine. Ariko mu gihe umwana yafite papa na mama ukora ku iburyo n'ibumoso, yiba umubyeyi yayibuze umugabo yayibona.
Duhura n'ibibazo mu mago, ubusa najya kubwira mama ati mpisa bunempa buri kimwe cyose, ariko igihe cyarageraga nyine nkaba najya gufata isuka kareba n'umuturage nakorera.
Igihangayikishije cyane abaho muri Nyamasheke ariko ni uko babo babyaranye batemera kwandikisha abana mu bitabo by'irangamimerere.
Abana bacu twebwe batwanditseho ku bwacu, ariko abo twababyaranye nabo baradutereranye ntibanashaka kubandikisha. Inzego z'ubuyobozi zadufasha kugira ngo natwe abana bacu tubone aho babarizwa, kubu ntaho bafite habarizwa.
Akenshi badutera inda barangiza bakajya kuzana abandi bakobwa, n'abakobwa bazanye ntibemere kutwandikishiriza abana. Ingaruka ni nyinshi cyane. Ngubu se nakiyandikishaho umwana nkazamuremera iki mfite? Twumva nyine mwajya mudufasha mukabwira bari abasore bakatwandikishiriza abana.
Bamwe muri bo bitabaza inzego z'amadini ngo barebe ko zabafasha gutegeka abo babyaranye kubandikishiriza abana mbere y'uko zibasezeranya n'abandi bagore. Aha naho ariko bishoboka mu gihe urebwa n'ikibazo afashe inzira yo kujya gusezerana mu idini, ndetse akaba ari no mu idini ryitabajwe.
Twebwe twabigejeje ku rwego rwa paruwasi. Noneho nk'umuntu ugiye gushyingirwa muri kiliziya gatolika, paruwasi imutegeka kwandikisha uwo mwana yabyaye, noneho igahita ihana gahunda n'umurenge kugira uwo mwana yandikishwe. Noneho nk'umuntu utaba ufite uwo ugiye gushyingirwa ku buryo paruwasi yamufasha, urumva we ari nko mu rindi dini, urumva ko uwo nguwo atashobora kuzandikishirizwa.
Inzego z'ubutegetsi aha mu ntara y'Uburengerazuba zo zisaba abo bana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato ndetse n'imiryango yabo kubanza kwandikisha abo bana, hanyuma bagatanga amakuru kugira ngo ababateye inda bahanwe. Bwana Habiyaremye Pierre Celestin ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi ntara.
Icya mbere dusaba ni ukubanza kwandika umwana mu bitabo by'irangamimerere, yaba atamwemera yaba atamwemera, kuko kwandikwa ni uburenganzira bwe kugira ngo ajye mu igenamigambi ry'igihugu. Ikiba gisigaye ni icyo gukurikirana wa mugabo wakoze n'icyaha, kuko nabwo ubushirashuzi nabyo ni icyaha mu mategeko. Igihe umukobwa yaduha amakuru natana yaduha tuzakomeza tuyakurikirane. Mwarabyumvise ko ngo twatangiye gukora intonde z'abantu bakekwa, tugafatanya n'inzego tugashaka amakuru, bizagenda bicika.
Ikibazo cy'abangavu baterwa inda batarageza ku myaka y'ubukure kiragwiriye hirya no hino mu gihugu muri iki gihe, aho imibare y'inzego z'ubucamanza mu Rwanda zigaragaza ko mu mwaka ushize w'ubucamanza zakiriye amadosiye hafi 600 y'ibyaha byerekeranye no gusambanya abana b'abakobwa. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke zo ziragaragaza ko kuva uyu mwaka watangira kugeza ubu abana b'abangavu hafi 60 aribo bimaze kugaragara ko basambanyijwe bagaterwa inda. Ubwo yatangizaga umwaka w'ubucamanza kuri uyu wa gatanu, Perezida Paul Kagame akaba yavuze ko nta nyoroshya cyaha na nto yikwiye kubaho kuhamijwe ibyaha byo gusambanya abana. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 3 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku makuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini twumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire kuri shampiyona y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa division ya mbere yatanguye mu mpera z'indwi irangiye mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere y'uyu mwaka yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize,
kwa gatanu kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya APR FC yatsinze Amagaju FC bitego biri kubusa ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine kuri stade Umuganda Irubavu ikipe ya Lyon Sport yatsinze Etincelles FC igitego kimwe kubusa ikipe ya Kivu Sport yatsinze Kirehe FC bitego biri kubusa Kirehe kuri stade Huye Ibutare Mukura Victory Sport yatsinze Sunrise igitego kimwe kubusa Ikipe ya Gicumbi FC yanganyije na Espoir FC ubusa kubusa kuri stade Gicumbi. Imikino itatu isigaye y'umunsi wa mbere wa shampiyona yabaye ejo ku cyumweru. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali yaguye miswi na Musanze FC zinganya igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya Marine FC nayo yanganyije na Bugesera FC igitego kimwe kuri kimwe kuri stade Muganda Irubavu. Mundi mukino wabereye kuri stade ya Muhanga igitarama ikipe ya AS Muhanga yatsinze Police FC ibitego biri kuri kimwe mu mpera z'iki cyumweru twatangiye hazakinwa umukino w'umunsi wa kabiri kuwa gatanu kuri stade ku Kicukiro ikipe ya Police FC izahura na Espoir FC kuri stade de la Mitié kumena ikipe ya Kivu Sport izaba yakiriye ikipe ya Marine FC kuwa gatandatu hazaba imikino itanu Kirehe FC izahura na AS Kigali Kirehe Amagaju FC yakire AS Muhanga kuri stade Nyagisenyi mu karere ka Nyamagabe ku kibuga cy'Inyagatare ikipe ya Sunrise izahura na Gicumbi FC Bugesera FC ihura na Etincelles FC Nyamata kuri stade Ubworoherane Musanze ikipe ya Musanze FC izakira APR FC ku cyumweru hateganyijwe mu kimwe rukumbi ukazahuza Lyon Sport na Mukura Victory Sport kuri stade ya Kigali Inyamirambo tuvuze ku makuru y'imikino muri rusange mu cyumweru gishize mu Rwanda habaye ivugurura ry'abagize guverinoma wari minisitiri w'umuco n'imikino Julienne Uwacu yavanywe kuri uyu mwanya bamwe mu bakurikirana siporo yo mu Rwanda bafite icyo bavuga ku mpamvu batekereza ko minisitiri Uwacu yaba yarambuwe iyi minisiteri
nkanjye usanzwe ukurikirana siporo yo mu gihugu bose minisiteri y'umuco na siporo hari byinshi yakoze hari namakosa yagiye aba namakosa ya protokole kubivuga turibuka nko muri cyane habaye ikosa ihuye ubwo umuriro waburaga kuri stade bigateza ikibazo gikomeye cyane bamwe bakanafungwa turibuka ejo bundi umukino wa APR na Rayon Sport bawujyanye igisenyi nabwo icyo kibazo cyarabaye umupira urasubikwa mu byukuri nejo bundi nta minsi yari iciwe amavuba kinye habaho ikosa ryo gutanga CD indirimbo y'igihugu kuri CD irakwamba ibyo byose ni ibintu byagiye biba by'amakosa akomeye navuga bishobora kuba bitumye n'uyu minisita ataguma ku mwanya we nkuko twari tubyiteze
Ministeri ifite siporo mu nshingano zayo yahawe Esperance Nyirasafari wari usanzwe ari minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Julienne Uwacu yaramaze igihe gito kuri iyi ntebe yaje asimburaho Joseph Habineza nawe wari warabanjirijwe na Protais Mitali Yari Claude Munyandinda I Kigali
Ushuti mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu Mugukerera igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
ikisa bakozi bakarorero batanga makuru aho muri ta baratanga ijambo.